iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ati cyo cyo Amerika sanganiro Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa gatatu tuganira kubijanye n'amagara y'abantu mu kiganiro muri isanga. Mbega none wubufise ikibazo cy'indwara y'amaso murantunga wifuza kwivuza. Abantu bashika ku gihumbi bava mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi nibo bitezwe mu ntara ya Gitega na Bujumbura kuva ku itariki 20 gushika kuri 30 z'uku kwezi kw'indwi kuvugwa iyo ndwara biciye mu isekeza ryo kuvura igiharage cyo bita cataracte. Iyo rero bikaba ari igisekeza yatangujwe n'ikigo Bon Action umugira neza kirongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro muri isanga rero tubahaye ikaze mubaze ibibazo mushikirize ibyiyumviro nkuko bisanzwe kuri Facebook mushaka gutanga nimero zanyu nkuko bisanzwe adresse ni ya indi nyene ni VOA radio yacu ikaze neza
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko mubyumvise ni kakaririmbo katwibutse ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ukubona ibyiji canke kugabanuka kw'amaso kubona neza murantunga ni bimwe mu bimenyetso by'indwara y'amaso itera uruhumyi yitwa igiharage cyo bita cataracte mu Gifaransa. Iyo ndwara irabangamiye cyane ahanini abantu bakuze ariko n'abana barashaka kuyigwara. None wo bufise indwara yariyo yose y'amaso wifuza kuvuza abantu bashika igihumbi bava mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi nibo bitezwe mu ntara ya Gitega na Bujumbura kuva ku itariki 20 gushika kuri 30 z'uku kwezi kw'indwi kuvugwa iyo ndwara biciye mu isekeza ryo kuvura igiharage yatangujwe n'ikigo Bon Action umugira neza. Icyo kigo kikaba kirongwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Mu kiganiro muri sanga rero muri aya masaha turarabira hamwe ukuntu two kwirinda canke twovura iyo ndwara n'icyo gikogwa kiriko kirarangurwa mu gihugu cy'u Burundi. Tubahaye ikaze mwese. Mu kiganiro muri aka kanya dufite amahigwe y'ukuvugana n'umuhuzabikorwa w'iryo shyirahamwe Bon Action umugira neza Aimable Sindayikengera amushinga na Aimable Sindayikengera. Tukaba turi kumwe ku murongo wa telefone turaganira kandi na muganga Samuel ariko aravura muri icyo gikorwa muri iryo sekeza. Reka tutarinze kurandira twakira abatumire bacu amushinga na he Aimable Sindayikengera tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze rwose kumikaze mu kiganiro muri isanga gica kuri radio iryo ry'Abanyamerika.
Turashimiye. Namwe Dr Samuel tubahe ikaze neza mu kiganiro.
Ego murakoze cyane kudutumira kuri radio nibaza ko rwizwa n'abantu benshi cyane. Murakoze.
Ego cyane abantu mu Burundi, mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania, andi hose no mu makungu mu bihugu bitandukanye kubumva ururimi rw'ikirundi baratega iyo mpiradijwe rya Amerika no kumbuga ngurukana bumenyi. Turi kumwe na benshi muza kugerageza kwishyura ibibazo byabo mu kiganiro cy'uyu munsi. Areka mpere ku mushinga ntahe Sindayikengera ariko arafasha gutunganya ibikorwa by'ibisekeza twumva ririko riraba mu gihugu cy'u Burundi Gitega n'i Bujumbura mwo tubwira muri make duhereye kumbure dusubira inyuma gato mukorera ikigo Bon Action kirongowe n'umutambukanyo mukuru w'igihugu akaba herutse kuronka agashimwe mpuzamakungu ku bikogwa akora mu gihugu harimo n'iki tugiye kuganira ko uno munsi wobwira batwumva abanyonyi bishwe rya America ako gashimwe kariko batashobye kubimenya muri make ibiro byanyu byakakiriye gute
Eko murakoze gose kumakano kanya twebwe dusanze dukorera nko mwabivuze muri Fondation Bon Action umugira neza n'umuhuza bikogwa agashimwe umutambukanyo mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akabiri n'abasanzwe arongoye imbere y'amategeko Fondation Bon Action umugira neza yakiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika karadushimishije katweretse yuko ibikore muri Fondation Bon Action umugira neza abantu bikurikiranira hafi kuko ahanini tuyibanda kuri abenegihugu basanzwe bafise amikoro make abo bita abanyarucari tukagerageza kubashikira iyo basanzwe bari ni nacyo gituma rino sekeza ryahavuye ritunganywa kugira ngo bajya bataronsa amahigwe yo gushika kwa muganga bivanye n'uburyo buke bafise bashobore kuronka ayo mahigwe yo gusubira kandi kubona mungondiye nsubiye inyuma gato icyumviro cha cyo kuvura amaso ni cyazananye na fondation cyazananye mu mwaka w'2019 aho umutambukanyonya n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ataratorwa ngo abe umutambukanyo mukuru w'igihugu yari yumviriye abantu yoza arafasha biciye muri mu kigo yuguruje mu mwaka w'2019 yise Centre Bon Action la Cane aho bakoresha imiduga icyo bita clinique mobile ibeze bwa bitaro bakaza barasanga mu migwa mikuru cyangwa mu makomine ya kure abene gihugu basanzwe bafise ikibazo cy'amaso inaho mu nyuma amaze kuba umutambukanyo mukuru w'igihugu aca yumvira ati reka rero twagure ibikogwa tukoreshe clinique mobile tugura abo bagwayi iyo bari tubasuzumira iyo bari hama tubazana ku bitaro byavuye yugurura umwaka w'2022 polyclinique umugira neza biri Gitega mugabo bivanye n'uko ababyitora bari benshi ugasanga ibitaro birarengewe ni naho hata hiyumvirwa icyo cyumviro cy'uko bokora isekeza tukarondera abafasha tugakorana nabo hama bajya basa mikoro make bagashobora kuronka ubwo bufasha muri make agashimwe yaronkejwe muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika yahavuye ahanini ku bikogwa asanzwe akorera abene gihugu basanzwe basa mikoro make na cyane cyane biciye mu gisata cy'amagara y'abantu no mu gisata cy'indero
Murakoze cyane birumvikana ibikogwa muri mwo mu gihugu byo kugerageza gufasha abantu aho nikora ni bimwe mu byo ishyirahamwe ryanyu gishinze hanyuma tugarutse kuri izi ndwara z'amaso twumva muri ko muragerageza gukemura mu gihugu byifashe gute mu gihugu mugerageje kuraba abagwayi b'amaso n'impamvu mwatoye yuko mugikorera ko muri iki gihe aho bahariho ibiharuro muri ko murakorera ko ku bagwayi b'amaso mu gihugu abahinga bariko barabafasha muba mukorana murabye kugitigira kingana gutishwa cy'abantu bafise ibibazo mu gihugu
ego ahanini uza kutishura gose icyo kibazo murakoze no muhinga Dr. Samuel mugabo turabye ku biharuro tusanze turonka by'abitura bijyana kubyeza clinique mobile basanze yuko abagwayi bari mu gihugu hagati benshi usanga bagwariye ngwara y'agaharage hari bita katarate cyangwa za glaucoma bakabura ingene bashobora gushikira ibitaro ni nacyo gituma rero bamaze kubona ibyo bitigiko byabaye umurengera twaca tuyumvira yuko tworondera abashobora kudufasha kugira ngo baterere ubwo buryo bwabo ujya mwene gihugu wa kure ujya mwene gihugu wa naho nikora ashobore kuronka nawe nyene ikimufasha icyo kibazo hanini no aza kunyanganira mugenzi wanjye Dr. Samuel niwe ngira nk'umuhinga afise ubuhinga nyine bw'abaganga araza kunyunganira murakoze
nakoze cyane rika rero duhindukire kuri muganga Samuel nyene dusubira inyuma gato muganga twibwira bakaba batakuzi turazi ko uri umuganga w'amaso ariko muri make mukorera he mutwibwire gato murakoze
koze cyane Jenny kwa muganga Kwizera Samuel nasanze ndi umusirikare akazi ka minsi yose ndakarangurira ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge ama ubuhinga bwo kuvura amaso nkaba navugiye kubinonosora mu gihugu cy'Ubushinwa nkaba haci imyaka hafi ibiri ntegeje ubwo buhinga bwo kuvura indwara z'amaso ndagaruka gukorera igihugu aho nsanzwe nkorera aho ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge.
Ngerageje kunganira umushinga ntahe Aimable yavuze ku bijyanye n'ibitigimwe ko murakorera ko byifashe gute mu gihugu ku bijyanye n'indwara z'amaso.
Ku bijyanye n'indwara z'amaso, indwara y'agaharage ariyo bita katarakite mu Gifaransa, isanzwe ari indwara ya mbere ku isi yose iza ku isonga mu ndwara zitera uruhumyi. Rero mu ndwara zitera uruhumyi murumva yuko iza ku isonga, kandi rero turaza nk'igihugu cyacu cy'u Burundi nahone iza ku isonga mu ndwara zitera uruhumyi, ariko nibamenyesha yuko ni indwara ivurwa igakira. Ikindi nacyo ni uko mu buganga ku isi yose iyo baharuye indwara zibagwa ku mwaka basanze kubaga agaharage ariyo operasiyo aricyo gikorwa cyo kubaga kiza mu bwinshi ku isi yose. Ariko ngaho iwacu bacari ku rugero ruri hasi cyane kuko dufite intambamyi z'uko atabaganga babinonosoye benshi bahari kandi nuko bizimbye. Ibikiri rero bariko barakorera ko nk'uko yabivuze uwo muyobozi ajeje koordinateri wa fondasiyo Mugiraneza, nuko barafise igisata kivura amaso gitembera mu gihugu cyose bagenda baravura abantu bantu ikora byananiye gushikira abaganga. Ni naho rero mu biharuro bagiye baregeranya basanze abantu barwaye iyo ndwara ari benshi cyane. Naho rero haciye hafi icyo cyumviro cy'uko hoza haratunganwa amasekeza iyo abagira neza babonetse bafasha kugira ngo dushobore kugabanya igitigiri cy'abo bantu batabona kandi byashoboka ko babona.
Murakoze cyane kumbure, turaza kugaruka ku bikorwa abo bagira neza ariko barafasha mu gihugu, niba ari ibikorwa bizobandanya, niba ari ibikorwa bigiye gutangura kubandanya ibikorwa kuri ayo mavuriro muriko. Ariko reka duhinduke gato tubaze ku bijyanye n'iyi ndwara nyine, ukubona ibyijiji canke ukugabanuka ububasha bwo kubona ni bimwe mu bintu tuzi ko ari ibimenyetso by'indwara y'amaso, kumbure ishobora no gutera uruhumyi iyo mwavuze igiharage. None indwara y'igiharage ibimeze gute neza na neza kumbure ku muntu abashobora kuba afise akabazo mu maso akimbira ati mbega ndafise katarake, n'ibihe bindi bintu bimwemeza yuko ayigwaye?
Kugira ngo abantu baronke umuco ukwiye nagomba amazi. Hariho igihimba mu maso. Yego,
sinzi ko mbese bigeze gucika ariko kuratugira ibimenyetso, musubira inyuma gato.
Yego, nako ndavuga nti kugira ngo abantu bashobore gutahura icyari cy'iyo ndwara ya katarakite, nuko ubwa mbere na mbere bumenya yuko uko umuntu akura hariho igihimba cyo mu jisho novuga kimeze nk'ikirore bituma umuntu ashobora kubona neza, kigenda kiraja ku ducafu uko umuntu akura akagera igihe kidasubira kubonerana. Aho rero mu bitera iyo ndwara nyamukuru ni imyaka myinshi, icyo bita mu Gifaransa cataracte sénile.
ariko hariho rero n'ibindi biteri yo ngwahara ariko cyane cyane nico birenga 85% kuyijyana wa nuko umuntu aba afite imyaka myinshi. Ego ama ibyo bindi rero ibyo bindi nabyo bitera iyo ngwara kiretse kugira imyaka myinshi hariho katarata umuntu avukana iyo ngwara gaharange umwana avukana mu gihe mama wiwe yibungenze ataba yarakurikije bijya mpanuro zo kwa muganga cyangwa bijya bipimo ugasanga hari indwara z'ama infection mu gifaransa ataronke imiti umwana agaca yandura akiri mu mbanyi agaca avukana iyo ngwara yagaharange. Akaba rero na n'ibindi bitera mu gihe uba wagize nk'isanganya mu gisto ikita traumatisme mu gifaransa ugakomereka mu gisho cyangwa ugatosekara bikakuviramo kurwara iyo ndwara y'agaharage cyangwa gukoresha imiti mu gifaransa bakunda bita corticoide. Kenshi na kenshi ijya miti twandika abarwayi iyo baje kwivuza hari igihe rero iyo uyikoresheje umwanya munini nayone ishobora gutuma ako kirori kari mu gisho kareka kubonerana ugahabwa wandukira imwe iyo ndwara ya cataract. Rero n'izindi ndwara iyo umuntu azigwaye bica bituma iyo cataract iza n'ingoga nka igisukari cyangwa ugasanga ba bantu bagwaye indwara zo kutabona ibyo bita miyopi mu gifaransa. Iyo bigeze ku rugero runini na byone birashobora gutuma umuntu yagwara cyane iyo ndwara y'agaharage bidatewe n'imyaka myinshi. Nibaza ko ibintu nyamukuru bitera iyo ndwara n'ibyo. Hanyuma ibyerekana ko umuntu agwaye iyo ndwara ni uko kubona kure bigabanuka, bikagabanuka bihereye kubera ka cya cirori nababwira bita kristale mu gifaransa agatangura kujya ku cyafu mu mpera impera zako agatera kareka kubona hose dushita hagati na hagati. Iyo rero kakibona hagati na hagati mugabo utabona mu mpera urabona neza yuko kubona kwawe kw'ibintu biri kure kwagabanutse ugatangura kubona umenga harimo ibifungu mu bintu uri kurabona. Akazogera ku rugero umuntu ushobora kumubona ari kure ukabona impuzu yambaye mu gato umumenye ukaza kumumenya ari kagushikiriye. Ukagera rero no ku rwego novuga rwa nyuma rwaho kakayo kari mu maso katakibonerana ahubwo kagiye ku micafu kagaza ndindi bara ari bijya mu camwumba mu kirundi bita gaharange n'umuntu akurabye mu maso ashobora kukabona.
Birumvikana cyane ndiyumvisemo nanje muri ibyo wari kurasigura muganga kuko ndambara amarori iyo ndayakuye umuntu ari kure ndashobora kumubona ko ari we impuzu yambaye ariko simubone neza mu maso bisigura kumure ko nkwiye kugerageza kuyafata neza kugira ngo ntizogere ku rugero rwo kurwara katarake cyane. Murakoze cyane. Reka kumbure tuje ku mirongo ya telefone n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika baratangiye guhamagara barafise ibibazo bafise ivyumviro kuri iki gikorwa kiriko kirakogwa hama kumbure no kuri ingwara tuko turavuga. Turafise Idrissa Bakungu. Idrissa amahoro neza.
Ahoro giriwe neza.
Urahura komeye.
Yego mirire ari Kigali mu Rwanda. Baje gushimira umuganga watumiye byiza cyane. Ni ukuvuga ngo ishaza inama mu Rwanda nyine ubona biba bibangamye. Ndashaka kumubaza inama yatugira kugira ngo twirinde kurwara iyo ndwara y'ishaza. Bibariza ngo wa muganga w'abaganga bawe tuvuge n'umugore utwite akajya mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi kwivuza muri magendo. Buriya inama wagira ababyeyi bajya kwivuza muri magendo ibonye abantu ababyeyi nyine bagiye kubyara ari abakora iyo miganzo ni ukuvuga ngo yabaye iyo inama iyo inama nge natanga ni ukwihutira kujya kwa muganga. Bongera nkamubaza ngo iyo umuntu ari mukuru cyane akarwara ubwo burwayi babasha kumukorera ubuvuzi bw'ibanze? Bongera nkabaza muganga ngo baba bafite ibikoresho bihagije aho igihe usanga ibikoresho biri ku bitaro bikuru ugasanga bya bitaro biri cyo hasi nyine bakaga transfer yo kuvuga ngo babonye ibikoresho transfer y'ibitaro bikuru byabasha kugabanyuka kano njanga bakafite kibazo gitoya wawo ndiwe wambaye amarineti tuvuge amaso yaramurembeje atagwahishaga kandi noneho amaso agakomeza kumurya cyane ubu ngubu yakwitabira kujya kwa muganga ibibazo namubaza
urakoze Idrissa ibibazo bitari bike kumbure turaza kugira ngo tuzaba turabyibutsa muganga wavuze ku cerekeye ukuntu bo kwirinda ngo kwirinda kugwara indwara y'agashaza ko mu byita mu Rwanda indwara igiharage agaharage muganga duhere kuri cyo nyene hama tubandanyirize kujyanye n'ikimenye n'ibikoresho kumbure muri ko murakoresha muri muri uko kubaga abantu muri risekeza
ego kujyanye no kwirinda iyo ndwara y'agaharage nabamenyesha yuko nkuko nabivuze nyamukuru biterwa no kugira imyaka myinshi icyo nacyo urumva nta wucirinda ahubwo n'umugisha Imana iba iguhaye ariko hariho bya bindi nababwira bitera iyo ndwara ari ya miti dukoresha igihe kirekire ari za ndwara umuntu abagwaye zikajya gufata ibindi bihinda bigize umubiri na bya bimwe bituma umwana yivukana cyane cyane n'ibyo umuntu ashobora kwirinda aho nkahamagarira cyane cyane ababyeyi bibungenge gukurikiza impanuro bahabwa kwa muganga bijya bipima kugira babirisha kwa muganga bakabikurikiza byose atatu basibye hanyuma urwaye za ndwara navuga nka diyabete igisukari akihutira naja kwa muganga kugira ngo bamuhe impanuro banamuvure bitaragera ku rugero bishikira mu maso hariho rero n'ibyigwa biriko bikogwa ubu abahinga bavuga yuko aho batarabona neza gufungura nabi no kunywa itabi ko byoba bifite icyo byoba bituma kugira ngo umuntu agire katarakite hatazagere kwa igira ibyo biracyari mu byigwa ariko ubushakashatsi buramaze kubona yuko gufungura neza cyane cyane ibyamwa n'imboga biri mu bituma umuntu nahone byo tuma umuntu azogira iyo ndwara y'agaharage biteje gusumba
hanyuma turumva yuko muganga mbere ko tugaruka ku mushinga ntahe sindayikengera ku bijyanye n'uburyo iki gikorwa gitunganije kugira ngo mufashe abene igihugu twumva yuko iyi ndwara mu bisanzwe ubyihweje nta bikoresho byinshi isaba ibyo bari byo ibikoresho byo murakoresha kugira ngo mufashe abene igihugu bimeze gute
ego ubuga yuko atabikoresho byinshi bisaba ego nibyo ariko nibyo bikenya bisaba biyabyinze ikiza kihari gupima iyo ndwara nta bikoresho byinshi bisaba ariko kuyibaga ibikoresho novuga ko bizinze kuko hariho n'uburyo bwinshi bwo kuyibaga mugabona cyane cyane aha mu bihugu by'iwacu turacyakoresha bwa buhinga novuga nti ubuhinga bugeze kure cyane kubera buzinze cyane usanga bukunda gukoreshwa n'abafite amikoro menshi ariko nko n'ibisekeza turiko turakora dukoresha ubwo buryo budasaba amafaranga menshi cyane ariko wagaruka ukaraba muri wa muru wa mwene gihugu afite amikoro make bigumusanga bizinze
ego tuhindukire kumushinga ntahe Aimable sindayikengera kubijanye nuko nyene bitunganije umushinga ntahe irisekeza ritunganije gute muri make kubijanye n'ingene abanyagihugu bahamagagwa bakaza aho mwategekanije gukorera ibisabwa n'ibihe kugira ngo bashobore kuvugwa haba ari amafaranga uburyo bwo kuhashika biba ari ibintu bitoroshe bitunganije gute kugira ngo abantu bahashike bavugwe
ego murakoze kuma kanya mumenyesha makuru nkuko nabivuze dusanzwe dufite icyo bita clinique mobile baragiye mu mihinga itandukanye y'igihugu bararondera abo bagwayi iyo bari barabaha n'amaprogramme yo kuzoza kubagwa mugabo kubera bisaba uburyo bwinshi tutokwishoboza twe twenyine nka fondation bonaction mugira neza twaciye tumaze kubona ibyo bitigiri twaciye turondera abagira neza bo dufasha kugira ngo turuhurire uwo mwene igihugu afise amikoro make bararo baratoye ibitigiri nyene bikwiriye bati ibitigiri turabona yuko utuye kuba bagata bushobozi tworonka ukwiye kuko bisanze bizimbye nk'uko muganga yaje kubivuga cha tuyikora kuri iryo shyirahamwe Arkeme isanzwe rikorera mu gihe cyo kudandaza imiti baca baremera bati natwe ari mu ihangiro ryacu yuko twogize icyo dukoze mu gihugu cy'u Burundi naho tuva dusanzwe dukuruka hanini mu Buhinde niko guca rero bakunga dutwicara hamwe turarondera ibikenewe byose kugira ngo ujya mwene igihugu yorohegwe atana kimwe arinze gusaba tukaca tumusaba yuko gusa yashikira ibitaro biri mu Kibimba ku basanzwe bava mu gihugu hagati biri muri province Gitega ahama abari mu Bujumbura nabo cibitoki za Makamba za Bubanza n'ahandi bagaca bitura ibitaro Prince Richard aho se ugiye dufunye ingendo kandi kugira ngo dushobore gukora abo bagwayi benshi bashoboka hama ibindi navyo bisabwa uko umugwayi abanza kwanza ku minsi ya mbere akaza kisuzumisha bakabona yuko afise iyo ngwara ya katarakta iyo bita yagaharage hama bamaze kumutora ko afise iyo ngwara baca bamuha isango yaho azoca atangura yo gukoregwa ibyo bita operation mu ndimi z'ikiganga ni naho rero twake turondera nyabahinga b'abaganga baraza barashika mu gihugu bivanye n'amarandi butori twatanze ku bagwayi bamwe baca bashima kuja kwivuriza igitega bivanye n'ingene iyo baturuka ari hafi yaho ibitaro biri abandi nabo bashima kuja gukoregwa kuri ku bitaro Prince Richard muri make nuko twateguye icyo gikorwa ko kizomara iminsi icumi gusa niko turasoze guno twagisozere mu bijyanye n'ama operation hazo basigaye gusuzuma bwa nyuma kwa gatandatu no kwa muhungu barabe yuko umugwayi yoba yarakize burundu asigaye abona neza murakoze
none muri icyo gikorwa nyine bijyanye na suivi nkuko babivuga mu Gifaransa nyuma yaho abo bagira neza barafise imigambi yo kuzogaruka cyangwa kubandanya bafasha abagwayi mu gihugu hanyuma utugire ku bijyanye n'imiti imiti yoyo bo bakumbure babandikira nyuma yaho na nyine barabafasha kugira ngo babahe abo banyagihugu basubire mu ngo zabo basubire mu miryango yabo bafise ubwo bufasha nabwo nyine
eko umugwayi bamaze kumuvura bakamukora hari imiti bamwandikira abandanya afatira muhira mukurindira yuko ujya munsi wo kusubira kandi gusuzuma yuko babone barabiye uko igisho cyakije neza ushika ubonawe ni kuri uwo munsi wo kwa munsi kuri bamwe bari kuri Prince Reja no ku munsi wa gatandatu ku bandi bazo bari mu Kibimba bakorewe mu Kibimba imiti barayironka kuko na baragerageje turarondera n'amarori hariyo abazo bakeneye kuba kuronka so marori bazo bagenda babatekereye amarori hama ibindi bizokurikira bizosigara birakoreka kuri ivyo bitaro nababwiye haba ibitaro vya polikliniki mugira neza canke ibitaro vya Prince Reja bakazunwa babakurikirana ku munsi ku munsi baraba yuko amaso yabo yabanzani jabona neza
murakoze namwe reka tubandanye ku mirongo ya telefone turafise Kimomo turi kumwe uraho neza
amahoro neza
ego
ndabashimiye cyane kuko mpari jambo ariko rero bisa nkaho tubazo tumwe tumwe nari bifuse bisa n'abatu bajije ariko nubwo biri uko hari akabazo nagomba kubaza kajyanye n'urwo rutonde rwakozwe hari abarundi batari bake bashoboka ko batabimenye kandi bafise icyo kibazo ubwo mu gukora izo ntonde nta kamwana wa mama ko bakaragiyemo ikigira kabiri naco ko bari hakandi kajyo gategekanijwe ko batazuba bamenya aka kajyo ka mbere kugira ngo nabo bagire icyizere ku mbure ku kandi kajyo gakurikira nabo bajye bashobore gushikirwa n'ayo mahirwe murakoze
murakoze cyane ibibazo byiza Kimomo mushinga ntahe Aimable acishure mudubwe ku ijambo
ego ikibazo cyiza nkuko mubivuze yavuze ati ngo hoba hariho akamwana wa mama nkuko abarundi zikunda kubikoresha iryo jambo na kama nabo mama kahabaye kuko amatangazo yaranditswe arasomwa mu maradio mu misa mu misigiti eka ahantu hose hashoboka hahurira abantu benshi twaragerageje kutanga ayo matangazo ninacho gituma n'abagwayi twaronse baje kutwitura bararenze na kure icyo gitigire cy'igihumbi kuko abaganga baje kwivuza kuri ibyo bitaro nababyiye abaganga baje kubakora n'abaganga 10 b'abahinga urumva baragerageza uburyo bushoboka bwose ku buryo kubakora bahasi n'imiburiburi abantu 200 ku munsi urumva yuko bitanga ku rugero rurenge ku buryo kubona ubagendeye yuko barakora na saa 2 z'ijoro saa 3 wasanga bari ko barakora kujyanye rero n'inondo ingene zatanzwe n'ingene zatunganijwe abaganga baragerageje kwakiriwe wese abitwe mugabo igitigiri cyabaye kinini kure ninacyo gituma cyavuga ati hari abatashikiriwe abatashikiriwe nabo nitwabibagiye kwese abaza ati none hari ikindi urundi rutondi rwo bazokogwa mu minsi iri imbere ninacyo gituma bavuze ati abakeneye gufasha bo twegera nka fondasiyo bona action mugira neza tukongera tugakora tugategura kandi iyindi sekeza kuko dukeneye yuko atamurundi n'umwe cyanye abegereye Burundi ibyo gutana imbibe yosubira kuba imumyi akabura kubona kubera uburyo bwa mubanye buke cyembonera nakanya ryo kuguhamagarira rero abo bafise amashyirahamwe akomeye abo byifise bibuke yuko hariho inshuti zabo abagenzi babo bari hiyo mu mitumba babuze ingene bashobora kuza kwivuza kuko ni ibintu bitwara amahera menshi ko naragerageje kwegera abaganga ndabaza ati none igishe yo mushobora kurikora nkangahe mu gihe umuntu aje kwirihira bambwiye ati si munsi y'amafaranga 400 y'amarundi cyane 600 aho rero nta miti birimo bari kukubaga gusa urumva rero kusanga bizimbye tugiza rero abantu badufasha bakaza tugakorana turebe icyo dukora turamobiliza tukarondera abo bagwayi bose tukabashikana aho bashobora gukorerwa murakoze
cyane tugaruke kuri muganga Kwizera Samuel kubijanye n'ubwo buvuzi nyene mushinga ntahe muganga Kwizera ubu buvuzi iki gisata cyanyu turumva ko gikenye abahinga cyane nkuko namwe mwabivuze hari ibiri ko birakogwa cyane cyane mu bijanye n'indero muri za kaminuza canke nabo baganga nyene baje mu gihugu baje kubaga abantu kubera uko kubura abahinga kiriko kirakogwa kugira ngo umwuga wanyu use n'uteye imbere abahinga bongerekane mu gihugu
murakoze ikibazo cyiza cyane kuko nuko mwabyumvise abantu baje kwipimisha basanzwe bafite iyo ndwara babaye benshi cyane ku buryo ntapima barengewe n'ibitaro bikarengerwa kandi mu kibuka yuko hariho n'irindi sekeza ryaheruka kubera muri Prince Regent hariho n'irindi sekeza ryabaye mu kwicumi na kabiri mu kibimba nyene byatunganijwe na nyakubahwa la Premier Dame rero mumva yuko iyo indwara z'amaso zirimo ziba mu bibangamiye abanyagihugu ibyo twita mu gifaransa probleme de la santé publique rero akarusho kariko karaboneka kuko urabye niyo myaka iheze n'ubu abahinga si benshi mugabo bariko baraboneka n'ubu mwanya tuvugana hari abari kuri nonosora hanze y'igihugu niyo twagiriga iteka bakagaruka mu gihugu ariko ikibazo kiguma kihari nuko izo ndwara z'amaso kubaga izo ndwara bisaba ibikoresho bihanitse bibyinjiye nk'umuganga iwacu mu Burundi ahantu ushobora kugenda bakakuvura iyo ndwara mwumvise ko ari indwara iza ku isonga mu ndwara zibagwa ku isi yose muganga iwacu ugasanga nta hantu hashika nuko ntaharuye neza ariko haracyariwe hahinga ku nzuki aho bashobora kubaga izo ndwara kiretse ngaho i Bujumbura nko hagati mu gihugu dusanga ari Ikarusi Ingozi hamwe n'Igitega ushobora gusanga ahantu ugenda ukitura bakagutunganiriza murumva yuko tugikenye cyane
birumvikana murakoze cyane tubandanye ku murongo wa telefone turafise Jean Claude amahoro neza Jean Claude
ni sawa
suraho
ndashimira imana
nduga ku ijambo
nashaka kubaza uwo mutumire mwandutumiriye none kwizo ndwara ariko baravura twumvise bazovurira igitega n'ibujumbura
yego turabumva
niba amaso mbe mukuru kuvura nyine birashyika umuntu akamuvura agakira burundu cyane
urakoze nicyo kibazo cyonyine ga Jean Claude
nicyo kibazo mfite icyo cy'amaso
turagushimiye muganga Kwizera akabazo ka Jean Claude
mu gihe ikibazo cyiza cyane kuko kutabona ntibiterwa n'indwara y'agaharage gusa hari igihe umuntu usanga afite indwara y'agaharage ifatanye n'izindi ndwara zo mu maso cyane cyane indwara ya glaucome iyo ndwara ya glaucome nayo mu gihe utivuje hakiri kare yoyo ni indwara itera uruhumyi rudakira icyo bita mu gifaransa cécité irréversible rero mu gihe urwaye indwara y'agaharage gusa ugakogwa urasubira ukabona mugabo urwaye glaucome ikiza cyo kujya kwa muganga ni uko bagabanya ikiringo wumiye ko nyamba wohumye ufite imyaka 40 ukivuza ufite imyaka 30 urashobora kuzoshika ku myaka ya 50 ukibona bukebuke mugabo mu gihe utivuje binashika yuko n'inyuma y'imyaka n'imbere y'imyaka 30 ushobora kubutakibona n'ikintu na kimwe rero izo ndwara bariko barakora cyane cyane muri kampanye iri kirabubu hariho katarajite ivuga igakira hamwe na glaucome ari ugupfupfa haza aho rero umurwayi bica bivana n'indwara agwaye kugira ngo bamukoze inyuma yo gukorwa kwiwe asubire akire burundu murakoze
murakoze none kuri icyo nyine ga muganga nk'umuntu asanzwe yambara amarori yavuga ati jewe mbona ndabora neza ndambara amarori ndashinjwa ko ntabona kure cyane ariko amarori aramfasha arapfupfaza nawe nyine wo muhanura ko yogirisha uko kubagwa hakiri kare canke ayo marori arakwiye
hariho indwara mukwiye gutandukanya cyane cyane indwara tubandikiye amarori n'izo ndwara za katarate glaucome n'izindi iyo umuntu agwaye iyo ndwara yagaharage cyangwa glaucome amarori ntacyo amufasha naho wambara amarori ntubona neza izo n'izindi ndwara rero z'amaso zifata mu maso aho ushobora gusanga umuntu akuye amarori atabona neza ibiri kure ariko ayambaye akabona izo n'izindi ndwara zitandukanye na katarakite na glaucome
murakoze cyane katubandanye hari uwundi ku murongo wa telefone turafise Emmanuel Mahoro ugabanye radio yanyu amajwi ariko aratugaruka ko Emmanuel hama ugabanye telefone cyangwa ugabanye radio iri hampande yawe uduge kujamo
jewe nashaka kubaza ikibazo kiri itandukano riri hagati y'iyo ndwara y'agaharage n'indwara ya miyopi hanyuma kubera jewe narigeze kugwara indwara nambara amarori mugabo ndavugwa ndakira probleme nafite mu maso zirahera rero nagomba mbaze kubera iyo ndwara umuntu arinda kubagwa nta zindi mwaye umuntu ashobora kuba yo kwipfuza atabazwe bigakira
kuri iyo ndwara nyine tuba ko turavuga ya katarata muganga Kwizera akakabaza
itandukaniro riri hagati ya katarate na miyopi miyopi ni indwara umuntu ariko araraba igicapu cyangwa ikintu aho ku muntu asa umuntu akomeye ameze neza hariho icyo umuntu abona kigaca mu ijisho kikagenda kigashika mu bwongo agahimba rero ko mu jisho gashikana neza neza ibyo tuba turiko turabona mu bwongo ariko rero iyo umuntu agwaye miyopi ikintu uri kurabona ntigishikira ka gahimba gaca kabishyira hamwe kakabijyana mu bwongo gaca icyo uri kurabona gusanga kiri imbere y'aho hantu nicyo gituma rero ibiri kure utabibona neza kugira ibone urinda kwegera cyangwa tubasha tukwandikira amarori ayo mu gifaransa bita level convert concave bakunda kuvuga ngo marori afise kimwe moye kugira ngo tugire ubushobozi bw'ijisho cya kintu kukibonaho kiguma
Hello, Dr. Samuel. Dr. Samuel, na kika telefone ichite. Kumbure akabazo muri telefone tura. Hello, Dr. Muganga, muratwumva?
Yego ndabumva.
Byari bicitse, duga ku ijambo.
Ibyo uko muri ko murayumva?
Ego, ubu ni sawa.
Kura iyo icyo byo kwisigura.
Mhm.
Ko ari gihe umuntu ikintu ari karakibona aho kuja kuri kagahimba kaca ibintu kabijana mu bwongo usanga ikintu boni kigihagarara imbere yako ga gahimba. Rero dushaka kwandikira amarori atuma cha kintu kiza neza kitaba fixe kuri cha gahande kajana ibintu mu bwongo ugakibona neza. Aho rero utambaye amarori ubona neza. Ariko katarabitse nayo navuze yuko hariho agahimba ko mu maso bita kristare novuga ko kameze nk'ikiyo kibonerana kiri mu jisho bya ibintu turiko turabona bicako muga rero ako kantu ako kayo gatanzwe kabonerana karacafura icyo bita mu gifaransa opacification nkabe kakibonerana katarante kuyivura kwayo nuku kugirira operasyo shikari nuku kubaga bagakurayo ka gahimba katakibona bagashirayo akandi gahimba gahimbano icyo bita empera mu gifaransa kaza gusubirira ka kiru nababwira kari mu gice kubera kaba karazije katakibona turagakurayo turakasubiriza nakandi kirori kakozwe artificielma ugasubira ukabona neza ariko miyopi wambaye amarori urasubira urabona ubikenerwa kubagwa mu bihinga buhinga bumaze gutera imbere cyane mu bindi bihugu barashobora kukubaga na lazere bakagurwaye miyopi ugasubira ukabona neza utambaye amarori mugabo n'ubuhinga butandukanye na katarakte kurumba n'indwara zibiri zitandukanye. Murakoze
cyane. Tugaruke kuri mushinga na Aimable Sindayikengera kubijanye n'iki gikorwa kiko kirakorwa muri iki gihe. Twavuze byinshi kubijanye n'ubuhinga bisaba abagwiza tunga bashobora kwifatanya namwe canke abagiraneza bari bo bose. Mushinga na Aimable, none muri aka kanya niba iki gikorwa mwifuza kuzogaruka mukongera mukagikora haba ari mu mezi ari imbere muri uyu mwaka nyene, n'ibihe bintu muri ko murabona mukenera cyane cyane muri gikorwa, yoba ari imiti, yoba ari uburyo bwo gufashisha abo banyagihugu gushika aho bavurirwa, hoba ari ibikoresho byo kubaga abantu, ni iki muri ko murasaba kumbure abagira neza babo bari kubatwumva kugira ngo ibikorwa nk'ibi bibandanye?
Cego, murakoze kuma kanya kandi ubu uko tugize isekeza ryo kuvura izo ngwara z'amaso zitera ubuhumyi harimo za katarakte na glaucome n'izindi, urategura ibikenewe byose kugira ngo umwenegihugu muto ashobore gushikirwa avugwe. Ahanini mu bisanzwe bikenewe kugira ngo muganga araza kunyunganira hariho ibijyanye n'imiti n'ibikoresho bijya bakoresha mu kuraba nyene yuko igisho rifite katarakte ajya mu microscope n'ibindi, kukusanga kugira ngo mutegure n'ibikorwa byo kubaga abo bagwayi bibasaba yuko mukoresha microscope nyinshi. Ugasanga rero nk'ibitaro usanga mwituye ugasanga basise nk'imwe mugabo hatirwa kuboneka nka zitatu cyangwa zine. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ibikorwa bishobore kugenda neza usanga ari bwinshi, nacyo gituma rero nk'uko mukuru w'igihugu yamabivuga ati turi kumwe twese birashoboka abakibiza tunga cyane abasanzwe bayoboye amashyirahamwe amahinguriro atandukanye bafite uyu mutima w'ikigongwe bo kwegera uwo ari we wese yoba afite ubwo bushobozi bwo kugarukira ku bene gihugu haba muri Fondation Bonne Action mugira neza cyane banashima no ku bandi kuko hariho abasanzwe babitunganya hama bakigira hamwe ibijyanye n'uburyo bwokoreshwa kuko nko muri RKM barakoranye kuva mu ntango gushika dusa n'abasozera kino gikorwa turabonye uko uburyo bukoreshwa ari bwinshi rwose kuko n'imiti hariyo bakura hanze usanga itagurirwa ino mu gihugu ugasanga nibyo ndababwiye bya microscope ugasanga ba bibaye ngombwa ko bakoresha nshasha ugasanga handi naho nyine tudashobora kuyitora usanga bakora koresha imwe badashobora kuyitinda kugira ngo usanga tugaye iyo serivisi zanjye n'iby'amaso ego ahanini nuko mbona no bivuga
murakoze mu kanya kari imbere kumbure muraza kuduha uburyo abantu bo bashikira bari telefone cyangwa email kubari mu gihugu no kubari hanze y'igihugu batwumva murakoze hama tubandanye ku murongo wa telefone turafise Norbert amahoro cyane Norbert Kazi
amahoro namwe manze ndashimire pejwi ya Amerika kora bakinere mwadutumiriye shimira n'ijwi rya Amerika ku mwanya iba yaduhaye ariko se nkabazane dogiteri indwara y'amaso ko ikomeje gufata intera cyane cyane ahantu hose ku isi hari indwara yenda yishaza sinzi ukuntu sinzi uko mu Burundi bayita ariko indwara yishaza buriya yo yabiterwa n'iki ese iravurwa igakira ese nanone umuntu wenda agize ikibazo cy'ijisho wenda rikaba ryavamo hari insimburangingo yaryo yabona wenda kugira ngo imufashe
ego Norbert muvyo muganga yari yagerageje kudusigurira kare yavuze byinshi haba ari indwara zitandukanye mu diabete imiti umuntu aba yanyoye n'ibindi byinshi bishobora kuyitera iyi ndwara ariko wabajije ikibazo kiza kiti mbega ni iki umuntu yokora ko iyi ndwara isa n'ifashe umurindi munini ku isi mu bihugu bitandukanye ndakunganiye muganga hoba hariho ingaburo uhanura abantu gufata canke muhanura abantu gufata cyane kugira ngo amagara y'amaso ashobore gukomeza
ego murakoze gusa iyo ndwara vude shaza sindi kashatse kuvuga cataracte sinatabye neza
mu Rwanda bayita urushaza ego mu Rwanda
urushaza yagaharaga ikintu no hatunga abantu cyane cyane nuko kukijyanye n'ifunguro nari navuze yuko gufungura cyane ibyamwa hamwe n'imboga biri mu bituma umuntu agira indwara z'amaso nyinshi zidakarira umuntu ibyo twahamagarirwa kuza turamifungura ikindi nacyo ni uko nk'ibi bihugu twebwe turimo usanga aho imico y'izuba izuba ari ryinshi ugasanga nahone biratuma hariho nk'abantu usanga bafite sensibilite ku mishwarara ugasanga nahone biranatuma amagara ubuzima bw'ijisho butamera neza ikintu nyamukuru ni uko nuhamagarira cyane cyane amareta gufata indwara z'amaso n'izindi ndwara zibangamiye abantu kuko kera byari bibonekeza yuko bazifata nka parmire maladie négligeable nk'indwara zisanzwe zisanzwe zitagira cyane badahuruhara cyane nk'izindi ndwara bakabishyiramwo n'uburyo bwinshi mu kuronka abahinga babinonosoye benshi ku bwinshi hamwe tuzoshika ku rugero tubahiriza vya bitegereza OMS aho bavuga bati umuganga umwe nyamba hari abantu imiliyoni zingana uku mu bisanzwe hategereza kuba hari n'abaganga b'abahinga bangana gutya kuko nk'uko mwumvise ni indwara aho twese uzogirwa amahirwe yo kuramba ushobora kuyigwara atacyo bivuye ko ari kubera wamize imyaka myinshi rero ubuzima niyo bwagenda neza tuzoramba niyo tuzoramba rero tuzogwara urumva rero gutegekanya abaganga bayivura ko byoba ntasubirwamo n'ibikoresho naho bizimbye bakigora ibikoresho bikaboneka ku bitaro byinshi kugira ngo abanyagihugu rero duce twihutira kuza turaja kwivuza ntitube turafata imiti dutoya ariho hose cyangwa ngo ugende muri farumasi ugure umuti ushyire mu maso utabonanye n'umuganga w'amaso ngo aguhe impanuro
murakoze cyane ego tubandanye turafise Marius ku murongo wa telefone turacyari kumwe na Marius halo Marius
halo
amahoro
yambo cyane ni si Marius ni Maurice
murantunga Maurice kaze neza
ego murakoze cyane atuvugana ndi mu gihugu cya Zambia nagomba ubwambe bwo ndabashime cyane nongere shimire n'abatumire mwadutumiye kugira batwiganire kukikibazo cy'ingwara. Ya akabazo kanje nagomba ndakabaze muganga. Ego haraheze igihe gito imvuye mu gihugu cy'u Burundi ndino muri Zambia. Mugabo dushitse ni Zambia turabona iki kibazo cy'amaso ukuntu mu gihugu iwacu mu Burundi bakigwaye atari cyo kimwe na bino bihugu tujamo. Hari akantu ariko baravuga bati biravana n'imishwarara y'izuba cyanke ingabo dufungura. Nagoma baze ati hoho byo biva kuki. Ikindi nashaka gusaba murabona mu Burundi iwacu isekeza bagize ryo kuvura agaharagi ni byiza cyane. Umuntu yo batera intege ntibarambigwe ahubwo baze barashika no mu ntara zose kuko abantu ntibasifite uburyo bwinshi bwo gushyika ubujumbura akarorero mu za Makamba mu za Ruyigi bafate nk'uko bonagisiyo mugira neza ibikora baze barashikira abanyagihugu kuko ingwara y'amaso ibabaza cyane. Ego ni nk'icyimbiro nshaka gushyikiriza barondera abanyamitahe bashyiremo uburyo bwo kugura iyo miti yo kuvura abo bantu kuko amaso burya n'ikintu karahara mu ruganda ntibacura kuko udafise amaso nta kazi na kimwe wokora.
Maurice, tuki ufise ku murongo wa telefone waruvuze ko muri Zambia kumbure bimeze bitandukanye no mu Burundi kubijanye n'ubu bugwayi bw'amaso. Hoho byifashe gute? Bona bo nyene barafise iki kibazo kuko nabo nyene barafise izu.
Okay, nkuko mukimbajije mu menyesha makuru. Mu gihugu cya Zambia ugereranije hariho ubudasa no mu bwo mu gihugu iwacu. Nk'akarorero mu gihugu iwacu uzosanga abantu benshi bafise amirori. Kazosanga intara ni nyinshi zifise amafarumasi yaho bavura amaso. Mu kino gihugu cya Zambia ni hake ni bake uzobona abantu bambaye amirori akubwira ati ko agwaye amaso. Niyo mpamvu nabajije muganga mbeho bahariho uburere ufatirwa abantu baho baba mu iyo micungararo bashobora kugwara amaso cyane gusumba mu bundi burere.
Urakoze cyane umuganga Kwizera akabazo ka Maurice.
Ikibazo cya Maurice kirumvikana kandi ayo makenga asize arumvikana. Ntawovuga ngo hariho uburere cyangwa iki ariko uko ibice bitandukanye si indwara z'amaso usanga nahone zitandukanye. Nk'akarorero njyewe mu gihugu cy'Ubushinwa nizemo indwara ya miyopi bageze ku rugero bayita la maladie nationale indwara y'igihugu. Kubera nk'abadoresa lejene cyangwa bakivuka ubu abarenga 80% usanga bagwaye iyo ndwara ya miyopi kugira aho bayitiriye indwara y'igihugu. Rero ibintu bituma abantu cyane cyane izo ndwara z'amaso zituma abantu bambara amarori icyo bita mu gifaransa le trouble de la refraction. Ibi refracteurs favoris ibintu bituma umuntu ayirwara ni byinshi. Nko mu bihugu usanga abantu bize ari benshi uzosanga abarwaye izo ndwara ari benshi. Nko mu gihugu usanga hariho abaganga benshi uzosanga abarwaye indwara baboneka ari benshi kubera hariho ubwo buryo bwo kubimenya. Aho sinomenya neza yuko aho yavuze muri Zambia sinzi ko ari muri Sanso Ville cyangwa ari hehe hari abantu usanga barwaye indwara y'amaso batabizi. Kubera ko nta yagiye ku ishuri ngo abone ko gusoma byamunaniye gukorera mu bintu bisaba yuko akonsantrasiyo umwanya munini yumve yuko amaze umwanya munini ariko arasoma agira ingorane mu gikorero twiwe akigera ahurira no gusoma azobibona ko atabona mu gihe yageze ku rugero rukomeye. Ariko ni alimentation donc izo dufungura n'ubuzima tubayemo biranatuma indwara z'amaso zihinduka kubera n'uko kuntu ibyo dufungura n'ubuzima tubayemo butandukanye. Ari naho nari nabivuze mu ntango nkivuga nk'ungahe iwacu mu Burundi uzosanga mu kiyaga turiko turabona cyane yuko mu kiyaga Cimbo abantu bagomba indwara z'agaharage bakira abana ari benshi gusumba mu zindi ntara za Gitega za kirundo ni donke umuntu hategerezwa dukwiye guca dubwira ivyigwa tukarara ico bivako ari naho uzosanga n'uburere ukuraza uburere ni by'abantu bafungura usanga binatandukanye ko hakuri cigwa tukabona tuti kumbure hari ibintu ibi n'ibi n'ibi bishobora gutuma umuntu yohindura kugira ngo agira amagara meza. Murakoze
cyane. Nakoze cyane bivuze n'ibyo muganga kubijanye n'uko nabantu kutamenya n'uko bayigwaye akenshi baraza kwivuza kuri ababona yuko mengo ntibakibona abirabagwe kubona ariko hari habatanabizi ndibuka nkigarutse ko yuko ntaratangura gutwara umuduga sinabona ko mfite ikibazo c'amaso ariko ntangiye gutwara navuga nti reka nje kwipimisha ndabona ko ntabona neza rero ibyo uvuze n'ibyo abantu barakwiye kumenya yuko hari huko kuntu ibirere bimwe bimwe bivuga ko atangorane z'amaso zihari kubera uko kupima kutarashikaye. Murakoze tuko turaja ku musozo w'ikiganiro muri isanga tubibutse ko abo turi kumwe ku murongo batumire bacu ni Dr. Kwizera Samuel umuganga avura amaso mu gihugu cy'u Burundi turi kumwe kandi n'umuhuza bikorwa byishyira hamwe Bon Action umugira neza Aimable Sindayikengera umuhuza bikorwa biriko biraba muri iki gihe mu gihugu cy'u Burundi aho bari kubaragerageza kuvura abanyagihugu mu ntara ya Gitega n'i Bujumbura abava mu hinga mu itandukanye y'igihugu muri iyo sekeza ariko riraba ngarutse kumutumire mushinga ntahe Sindayikengera kubijanye n'ibi bikorwa muri mwo abantu bashobora kuba babumvise bifuza kwifatanya namwe bo baronka gute nimero zanyu zishira hamwe ryanyu fondation nizihe kugira mukorane.
Ego murakoze kuma kanya nagira kimbona yuko nangu umuco yuko bino bikorwa atanara nimwe tutayatembereyemo tusaba yuko bafite icyo kibazo boshika aho twabiranguriye kuko nacyo bituma tagerageza gufunyiriza urugendo abari Gitega za Ruyigi za Karusi za Butana na hehe yuko boje Gitega niyo biriko baramanuka i Bujumbura hama abari hafi ya Bujumbura Cibito abari mu Cibito Kibanza na Makamba za Bururi za Muranja begereye nyine Gisagara yuko buca bitura ku bitaro kanserezi aho twabigize kugira ngo tukonyirize urugendo wasanze bazumiye kwivuza iyo ndwara. Ama kubakeneye kudutora aho dukorera hari ibitaro poliklinike mugira neza biri mu Kibimba muri komine Giheta mu ntara ya Gitega niho dufite icyicaro gikuru tukaba dufite kandi n'ibiro bikorera i Bujumbura aha muri zone ya Rohero ama kuri telefone barashobora kuturondera kuri nimero zikurikira tutanguje akamenyetso ko guteranya 2757 79 74 74 74 ubira no bashobora gufata ama ku buryo bwa email barashobora kwandika bati Aimable Kaburungu Ndayikengera arubaze yahoo.fr cyangwa bakambukira fondasiyo umugira neza kuri fondasiyo umugira neza bakandika bati email ya fondasiyo mu ijambo rimwe fondasiyo Bon Action birafatanye fondasiyo Bon Action gatatu gihagaro gatatu @gmail.com fondation Bon Action mu ijambo rimwe gatatu @gmail.com.
murakoze cyane rwose mushinga nawe Sindayikengera reka kumbure mu masegonda make Dr. Kwizera Samuel impanuro ubufise kubatwumvije n'abatatwumvirije kumbure nk'umuganga dusozera akajambo kanyuma
impanuro notekerera abatwa abatwumvirije n'abazotwumviriza hanyuma kumbure nuko indwara z'amaso ari indwara novuga yuko turiko turaraba ku isi yose biriko ziraba nyinshi cyane ku rugero ku buryo abantu bose babumvise ari akagorane bafite mu maso bo kwihutira kugerageza naho bigoye gushikira umuganga avura amaso bakareka kuza baragomba kwivura cyangwa
Urakoze cyane rwose Dr. Kwizera Samuel. Ndashimiye mwese mwaduteze amatwi nabashikije ibibazo n'ivyumviro. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndashimiye Nadia Taha mu bwinga bw'ivyuma. Umugoro wa mwiza mwese.